Iri ni ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse neza aho muri hose, ikaze ku Ijwi ry'Amerika mu biganiro byo kuri uyu wa mbere. Ubu ni saa 11:00 mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Hano I Washington DC ku Ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibiganiro byacu by'uyu munsi bigiye gutangirira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Dutege amatwi mugenzi wacu atugezeho ayo makuru.
Urakoze Etienne Karekezi, waramutse namwe inshuti, muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Abantu bikekwa ko bagwanya ubutegetsi bwa Kongo barishe abantu 12 canke barenga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu vyiyongeye ku bwicanyi bw'abantu amajana n'amajana mu mezi arangiye. Ico gitero cabereye mu ntara ya Kivu iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kongo mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu, cabaye inyuma y'umuhango wa leta ya Kongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU wo kugarukana umutekano mu karere ka Beni, aho imigwi yitwaje ibigwanisho iriko iniganira ukwigarurira amatungo y'ubutare ari muri ako karere. Ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike Societe Civile du Nord Kivu ryamenyesheje ko imipanga yakoreshejwe mu gitero cyo ku munsi wa gatandatu cabaye mu mihana, igitegiri cy'abapfuye kikaba gishobora kuba kiri hejuru inshuro zitatu. Abantu bitwaje ibigwanisho barafashije abanyororo barenga 200 gutoroka Ibohero mu gihugu cya Nigeria mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ryashiriye ejo ku Imana. Ugutoroka Ibohero kugira inshuro ya gatatu mu gihugu cya Nigeria kuva mu ntango z'ukwezi kw'11. Ivyerekeye watuma ico gitero kiba kuri iryo Bohero ntibitomoye. Mu ndwi iheze abanyororo 300 canke barenga baratorotse Ibohero mu ntara ya Ikiti, mu gihe abandi banyororo 144 batorotse Ibohero ryo mu ntara ya Kogi. Umugwi w'intagondwa Boko Haram urikekwa mu bitero vy'imbere yaho vyagerageje kubohoza abanyororo. Mu kwezi kwa kabiri amashirahamwe haranira agateka ka muntu yabwiye Ijwi rya Amerika ko kugena ibintu vyifashe mu mabohero muri Nigeria biteye agahinda kandi ari ikibazo gikomeye c'igihugu ca Nigeria. Ibice 68% vy'abanyororo bagera ku 70,000 mu gihugu ca Nigeria barindiye gucigwa urubanza. Abaharanira agateka ka muntu mu gihugu cha Siria batangaje ko indege z'ingwano za leta y'igihugu cha Siria zagize bitero 8 canke birenga ku bagwanya b'umugwi Islamic State bateye ikibanza cha gisirikare gikomeye. Ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu mu gihugu cha Siria rifite icicaro mu gihugu c'Ubwongereza, Observatory for Human Rights, ryamenyesheje ko inteko z'igihugu cha Siria n'abagwanyi bashigikiye leta ya Siria bahagaritse ico gitero cagizwe mu kibanza ca gisirikare ca Deir ez-Zor. Ishyirahamwe rimenyesha ko impande zose zatakaje abantu benshi mu gutana mu mitwe kwabaye abaharanira agateka ka muntu batangaje ko abagwanyi b'umugwi Islamic State bagize igitero kuri ico kibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere mu ndwi iheze, mu vyatumye haba ingwano abaharanira agateka ka muntu bavuga ko yahitanye abantu barenga 150 ku mpande zose kuva ku munsi wa gatatu w'indwi turangije. Abagwanyi b'umugwi Islamic State barashoboye kwinjira mu gice cico kibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, gutana mu mitwe hasi ku butaka bukaba kwarabandanije ejo ku Imana mu micungararo y'ico kibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere Deir ez-Zor. Ni kibanza gikomeye leta y'igihugu ca Siria ikoresha kugira ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza by'abagwanyi mu bice bitari bike mu gihugu ca Siria. Umushikiranganje rero gukwiva n'abansi wa Amerika agiye gushikiriza amabanga yiwe Chuck Hagel yabwiye inteko za Amerika zikiri mu gihugu cha Afghanistan ko zifise ibibazo zizotegerezwa guhangana navyo naha kazi kazo kazoba vuba ako kumenyereza inteko z'igihugu cha Afghanistan aho kugwanya aba Taliban. Chuck Hagel aherutse gutanga imihoho mu mabanga y'umushikiranganje ajeje gukwivuna abansi wa Amerika yahagaze ubwa nyuma mu gihugu cha Afghanistan ejo ku Imana, aho yabwiye inteko za Amerika mu kibanza cy'igisirikare kiri hafi y'igisagara cha Jalalabad kwa kazi kazo katararangira. Yavuze ko Amerika idashaka kubona intambwe zikomeye zashyizwe ko mu kiringo cy'imyaka 13 irangiye y'ingwano muri Afghanistan zisubira inyuma. leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu bikorana mu byo mwishira hamwe igihugu kwivuna amasi igihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN bizokura igice kinini cy'inteko zavyo muri Afghanistan mu mpera z'umwaka akazusigara inteko ibihumbi 12 n'amajana 5 za Amerika zizoba zishinzwe igikorwa cyo kumenyereza inteko z'igihugu cya Afghanistan. Ejo ku munsi w'Imana wari umunsi wo kwibuka imyaka 73 irangiye Ubuyapani bugize igitero ku kibanza cy'igisirikare kigwanira mu kirere cya Amerika ku kivugo cya Pearl Harbor. Yamara uwo munsi muri iki gihe ntiwahimbajwe bikomeye. Mu mwaka w'1941 perezida wa Amerika w'icyo gihe Franklin Roosevelt yatangaje ku itariki 7 z'ukwezi kw'12 umwaka w'1941 wari umwaka uzokwibukwa nabi muri Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu utubwiye ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ndetse no muri Afrika. Tubibutse ko muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa internet kuri adresse ikurikira www.voanews.com/centralafrica. Cyangwa se mwatwandikira kuri adresse yacu ya email radio yacu @voanews.com ndetse no kuri radio yacu @gmail.com. naho kuri Facebook mwakurikira ibiganiro byacu byose mukoresheje ijambo radio yacu VOA. Mwe mukomeje kutwumva ariko tugeze kuri wa mwanya wahariwe siporo n'imikino mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Turahera kuri siporo mu rwego mpuzamahanga.
Urakoze. Mu kiganiro cerekeye inkino muri iki gitondo twaganiye na Yves Bususuru aba mu gihugu c'Ubwongereza mu gisagara cya Wolverhampton. Tukaba akaba akunda umugwi w'umupira w'amaguru Arsenal uri mwihiganwa rya shampiyona y'Ubwongereza English Premier League. Ufatiye ku nkino zabaye mu mpera z'indwi muri shampiyona y'Ubwongereza, ubona byagenze gute uravye cyane cyane umugwi ukurikirana cyane ukunda wa Arsenal?
Ndabye Arsenal nta kigenda vuma ko twaratsinzwe na Stoke on Trent kandi sibintu byaduheshe iteka kubera ko twadukeneye amanota kubera ko twegera ikibanza cya kane. Aya ni ma ekipe yarakinye neza cyane na Chelsea yarashoboye gutsindwa kuri iyi weekend. Kuva shampiyona itangura niho Chelsea niyigitsindwa, yatsinzwe na Newcastle. Aya ni ma ekipe nayo nyine yakoragerageza kuraba kubera ko yokwegera imbere. Igitangaje cyane ni ama ekipe abiri West Ham hamwe na Southampton ubunye ziri mu bibanza bya gatatu n'ibya kane kandi n'amanota meza kandi n'ibitsinda byiza cyane. Nibyo bintu no kubera ko byarashimishije muri iyi weekend.
Uribaza nk'ayo ma ekipe uri kuravuga yashimishije nka West Ham United na Southampton. Inkino ni nyinshi mu Bwongereza, sezoni ndende. Uribaza ko bazobandanya kuri iyo rythme bariko canke bashobora gutangura gutakaza amanota nibatangura guhura n'imigwi ikomakomeye hamwe na n'inkino zegeranye cyane. Urabona nk'uko ariko bivuga nka Chelsea bari bazi ko ishobora no guheza season idatsinzwe ariko twarabonye ko yatsinzwe. Ku byerekeye Southampton na West Ham ubona gute?
Ku byerekeye Southampton na West Ham, ku by'ukuri nga mu Bwongereza biragoye kuvuga ngo iyi ekipe irakomeye, ngo iyi ekipe iroroshye cyane. Ntumenye ingene ibintu bihindutse. Mugabo hari ama ekipe twadusanzwe tumenyereye ko yama yatsinze, yama ari zine za mbere bumvane nka Chelsea, Man United, Man City na Arsenal na Liverpool. Liverpool bayoyo imaze gutsindwa ama ekipe atanu akurikirana. Arsenal imaze gutsindwa kabiri iregereza kangahe. Mbwa muri no minsi urana ko imaze guta amanota menshi nawe iri mu kibanza cya gatandatu. Tugarutse rero kuri izo nkino, kuri izo ekipe zibiri West Ham hamwe na Southampton. Ntawushobora kuvuga ko bishobora kuko nabo kubera uko batsinda niko bagira confiance muri bo yo gushobora kubananya batsinda. Basanga baratumye andi ma ekipe atanga cyane cyane nk'iyo bakinira iwabo.
Tugaruke kuri Arsenal mugwi ukunda cyane, uravuze ko uri kuragira ibibazo witegereje neza n'ikiye kitagenda neza.
Ubwa mbere no vuga ni turafise abakinyi bagwaye benshi bica bituma manager Arsene Wenger ashobora guhindura abakinnyi abakinisha ku mapozisiyo n'amaposti batamenyereye gukina kandi agakinisha n'abakinnyi badakomeye muri ibyo bibanza. Icya kabiri novuga nuko na manager nyene arafitemo uruhara kubera ko nta kintu gishasha ariko aratuzanira, baramuhaye amafaranga yo kugura abakinnyi ntabariko aragura, ahubwo n'abafite ashaka kubagurisha. Kora bwo ko ashaka kugurisha Podolski hamwe na Kambe yasinzi kwa mwibuka ya kimwe muri Coupe du Monde n'umukinya akomeye cyane, umukinnyi w'imbere akomeye cyane, nta n'umunsi n'umwe arakina muri ekipe n'umunsi n'umwe arakina muri Arsenal. Ibyo rero biratuma bitera umutima mubi abakunda umukinnyi, abakunda ekipe ya Arsenal. Nk'umuri aya match zibiri ziheze barazanye n'amapankarte muri stade, barambwira ati warakoze ku byo yadukiriye, turagushimiye ku mamemoire, ku bintu byiza wakoreye kuri ekipe mwaharageze ko uvaho. Ama Facebook, ama Twitter, hari inyandiko nyinshi zimusaba ko yo demisiyona atango imiyoboro akagira. Ni izo nizo ngorane rero zihari, abakinnyi bagwaye hamwe na manager ata kintu gishasha ariko arazanira ekipe.
Aravuga ko afise ububasha bukomeye ku byerekeye abayoboye uwo mugwi, ariko hari umwe mu bashyizemo imitahe ikomeye, Usmanov yaragize icyo avuga, aravuga ko kumbure igihe ciwe kigeze ko yogenda kuko ibyiyumviro byiwe takiri bishasha, naho yakoze neza agakorera Arsenal hari hageze ko haza uwundi muntu akazana ibyiyumviro bishasha na tactique nshasha. Ubibona gute?
Asha icyo kintu ndagishyigikiye gose cyane, ku bwanjye ndagishyigikiye gose cyane. Washaka hace n'imyaka itatu mvuga nti arageze kuvuga ko tumusezera, arageze ko tumuhiteka vramagiye kubera ko yarakoreye ibintu bishimisha Arsenal. Ubu nta kintu gishasha vrama ariko aratuzanira ubunye, akina wa mukino nyene avuga bya bindi nyene abakinnyi bakina babandi. Ndashobora kuvuga nti dukinye na Chelsea mbanzi ko badutsinda, dukinye na Man United mbanzi ko badutsinda, dukinye n'iyi ekipe ndavuga nti aha turashobora kwigwanako. Mugabo abandi ba entrepreneur, abandi ba coach uko bariko barakina na Arsenal niko ubona ko bafite ishaka ryo gutsinda Arsenal. Ekipe yose ugira yipime ko ikomeye itsinda Arsenal.
Ya myaka myiza ya Arsenal aho babita invincible hari mu mwaka w'2023 ndibaza cyane na kane, iyo myaka ubu iri kure nk'ukwezi.
Ashiri kure nk'ukwezi, ubiravye ngene bimeze ubu simbona ko turiko turatsinda n'ikintu na kimuvura. Nibiboneka n'abakinnyi urana ko bafisha akajyo gukina cyo gutsinda cyo kugira mugabo nta kigenda, bakeneye ko hahinduka. Ni ekipe ya mbere tunze, ni ekipe ya mbere atamwenda ifise, yandi ma ekipe yose afise imyenda mwe dushoboka. Mugabo twe dufise ubutunzi bumeze neza, bafise n'amafaranga bamuhaye kugura abakinnyi, mugabo nta narumwe ariko aragura, nta n'umukinnyi umwe ariko aragura. Turarindiye mu kwezi kwa mbere turabe ko hari abakinnyi azoza na bashasha, turabe ko hari cyo hinduka.
Reka turindire turabe. Twariko tuganira na Yves Bususuru umurundi aba mu gisagara cha Wolverhampton mu gihugu c'Ubwongereza, akaba akunda umugwi w'umupira w'amaguru wa Arsenal. Twariko tuganira ku nkino zyabaye mu mpera z'indwi muri championa y'Ubwongereza English Premier League, hamwe naho umugwi wiwe Arsenal uhagaze muri iki gihe n'ibibazo ufise. Ndagushimiye kuri iki kiganiro, urakoze.
Urakoze cyane.
Turamushimiye mugenzi wacu. Noneho amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga bigari, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda yaduteguriye ikiganiro cya siporo n'imikino. Jean-Claude, umwanya nuwawe.
Umukino wo gusiganwa ku magare kwa gatanu w'icyumweru gishize, umukuru w'igihugu Rwanda Paul Kagame yakiriye abakinnyi bagize ikipe y'igihugu mu magare, cyane cyane muri gahunda yo gushimira Valens Ndayisenga werutse kwegukana isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Mu birori byabereye muri Hotel Serena i Kigali, umukuru w'igihugu yavuze ko ari ibyo gushimwa kuba abakinnyi barageze ku rwego nka ruriya bagahesha ishema igihugu. Yongeraho ko azagerageza kubafasha uko bikwiye, anashima n'abahagarariye iri shyirahamwe kubera intera ishimishije uwo mukino umaze kugeraho mu Rwanda. Tugiye mu mupira w'amaguru, ejo bundi kwa gatandatu ku kibuga cyo ku Kicukiro habereye umukino wa gicuti wahuje ikipe y'abanyamakuru b'imikino bo mu Rwanda n'ikipe y'abanyamakuru b'imikino bo mu Burundi. Uyu mukino wari wahuruje imbaga y'abantu bari buzuye muri tribune ya stade ya IPRC Kigali. Igice cya mbere cy'umukino cyarangiye ari igitego kimwe cy'ikipe y'abanyamakuru b'imikino bo mu Burundi cyabonetse ku munota 31 gitsinzwe na Juma Ndayishimiye. Ku munota wa gatanu w'igice cya kabiri, ikipe y'abanyamakuru b'imikino bo mu Rwanda yishyuye iki gitego kuri penaliti yinjijwe na Abasi. Uyu Abasi kandi yongeyemo igitego cya kabiri ku munota wa 11 w'icyo gice cya kabiri. Ikipe y'abanyamakuru b'i Burundi ntabwo yacitse intege kuko ku munota wa 18 w'igice cya kabiri yabonye igitego cya kabiri gitsinzwe na Faustin Sengiyumva. Ku munota wa 23 w'igice cya kabiri, ikipe y'abanyamakuru ba siporo mu Burundi yabonye igitego cyayo cya gatatu ku ishoti rikomeye ryatewe na Emile Nibasumba. Umukino warinze urangira ari ibitego bitatu by'ikipe y'abanyamakuru b'imikino mu Burundi kuri bibiri by'abanyamakuru b'imikino bo mu Rwanda. Desire Hatungimana, umutoza akaba n'umukinnyi w'ikipe y'abanyamakuru b'imikino mu Burundi, aratubwira ibanga yakoresheje ngo atsinde umukino.
Sukuvuga ko ari ubuhinga kuko twebwe nabo twakenye umupira navyo twigiye, ariko twakenye umupira urashaka kuvuga ati nohindura kuvyogenda uko wabonye bamaze kwinjiza Boni, nabonye uko ari umukinyi twa Arcade kandi rw'iburyo ama ndavuga nti nashaka kwirana na Boni kwera na Musumba Arcade rakoze imyaka 45 ndavuga ati byo byose amusika cafata fuste umukinyi nzi kera yahoza akina muri Muzinga yahiye akina ku ruhande ndavuga ati tukina ku ruhande bona kava iburyo akagenda ubamfu umukurikira niyo system ya mbere nabanje kumukoreye gukoresha kuziri hajya kuri ku makote cyane cyane ku mayele. Hanyuma ndabwira abakinnyi bo hagati ko bafashe umupira batihuta kuwutanga bawukinira mu kibuga muri ka adverse, hanyuma bagaca badekara anatakwa umwe do point nashize. Gutyo rero turabigira Imana iradufasha birakunda. Hanyuma je nibaza ko inkino zo kwitegura twakoze nyinshi azo zabitumye ko twahora mu mihiganwa ihuza ama ministeri y'Uburundi aho twatsinzwe mu cyaca kandi cyari cyanyuma n'equipe ifite igikombe kuri sa penalty tubaza inkino zina tutsindwa ibaza ko byafashije cyane gose. Ubu sinanki yibaza ati uno mukinisha cyane mukinisha he wose rimaze kubamenya cyo gituma ratangora n'ivyante kugira ishobe gutako na rutsiro rukina.
Ku ruhande rw'abanyamakuru b'imikino mu Rwanda Jean Butoyi asanga ikipe ntako itari yagize, yongeraho ko ibikorwa by'ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'imikino mu Rwanda ayoboye bigiye gukomeza.
Ibyo byo byose iyo muri mu kibuga tuba tuvuga ko tuje gukina umupira wa gicuti usabane, ariko nta muntu ushaka gutsinda. Ni nayo mpamvu rero wabonaga twadufite ishaka twashaka gutsinda, ari nayo mpamvu twashatse gushyiramo imbaraga zose bishoboka kugira ngo tugombore igitego cya gatatu biranga. Niko byagenze, turabyakiriye, mwabibonye mwese, abanyarwanda babibonye. Igisigaye ndakeka umutoza nawe yabonye amakosa hari, abarundi baratsinze nibyo, natwe abanyarwanda batari batuzi babonye aho tugeje imbaraga zacu. Icyo numva nkatwe mu rwego rw'ubuyobozi ikipe ntabwo tugomba kwitererana, tugiye kwihagurukira itangira imyitozo, kuko ku giti cyanjye mbona dufite ikipe y'abana bakiri bato, birashoboka yuko nibakomeza imyitozo dushobora kuzagera kure. Abarundi twanganyirije iwabo ntawabikekaga, kandi ikipe nayo yakinye, ubwo tugiye kureba icyabuza, ariko icyabuza uno munsi ndabona yuko ritme ya entraînement ishobora kuba imyitozo arabaye mike ku ruhande rwacu. Ibi ni bimwe mu bikorwa bya Agisport, ikipe y'umupira w'amaguru imaze kujyaho, mbere ntiyabagaho. Mu bikorwa rero duteganya gukora hari ibi, dukeneye no kuza volleyball zavuka, za basketball zavuka, kuko dufitemo abandi bakinnyi. Ariko ibikorwa ntibirangiye, kuko n'amanama n'amahugurwa kuri barumuna bacu bagenzi bacu turayakeneye, ari nayo mpamvu nyuma y'umukino nubwo ari ubusabane tugiye kuganira n'abavandimwe bacu twumve ku bibazo tujya duhura nabyo, uko babikemura, uko tubikemura, kugira ngo tugirane inama muri ibyo bintu byose bikarusha muri ibyo byose kutwubaka.
Uyu mukino w'ejo bundi kwa gatandatu hagati y'abanyamakuru b'imikino mu Rwanda n'abo mu Burundi wari uwo kwishyura. Umukino ubanza wari wabereye i Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka urangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Pops his glory. He came down with his drum and a dream to change the world in a free uplifting world. And that's all he ever won. Mom came a little after, gave birth to my brother. And then all of the pressure made them fight one another. You see, the pain will never last. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it.
Freedom, freedom. be free. Yeah. As a kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that, I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Foreigner from another town. Can you believe we still around after so many hit the ground? Drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be free.
Wanna be free.
I wanna be free.
Wanna be free.
Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mu kanya gato guhera isa 12 muza gukurikira ikiganiro dusangira ijambo ku murongo wa FM ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose ku murongo wa FM 88.8 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Nijwi rya Amerika i Washington DC abakomeje kutwumva. Ubu noneho Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise amakenga menshi ku bitero n'ubwicanyi butagira izina bubandanye kugirwa ku banyagihugu mu ntara ya Beni mu buraruko bwa Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyo RDC. Abantu bitwaje imipanga n'inkoho bamaze igihe bagira ibitero mu mihana itandukanye muri ako karere, aho bamaze kugandagura abantu bashika ku 200 muri iyi minsi 45 iheze. Umugwi w'abagwanyi b'abaganda ba Force Democratique Alliée ADF mu mpfunyapfunyo y'Icongereza kumwe n'iyindi migwi niyikekwa kuba ariyo yagize ivyo bitero vyari bigizwe no guca imitwe y'abantu, ugukubagura kumwe no gufata ku nguvu abakenyezi. Umugwi ADF ni umugwi w'abaroberi washinzwe n'intagondwa y'umuganda wo mu idini rya Islam mu mwaka w'1990. Ivyo bitero biruka kugigwa vyibonekeza kuba bigigwa ku basivile. Abo baroberi bakeka kuba baha makuru yerekeye umugwi wabo Leta ya Kongo n'inteko za ONU. Ubwo bwicanyi buheruka kugigwa ni bumwe mu bwicanyi butari buke bumaze igihe bugigwa muri ako gace. Amerika igira iti ababugira bategerezwa guhanwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangura amatohoza yihuta kugira bakoze ayo mabi bashikirizwe imbere y'ubutungane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashigikiye kigoro kagigwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumwe n'inteko za MONUSCO mu ngingo yo gukingira umutekano w'abanyagihugu no gusambura imigwi yabitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bwa Kongo. Imwe muri iyo migwi ni Force Democratique Alliée ADF mu mpfunyapfunyo y'Icongereza na FDLR ari wo mu Gifaransa Force Democratique pour la Libération du Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya gushigikira Leta ya Kongo n'abanyagihugu bayo hamwe n'ishira mu mpuzamakungu ONU mu kigoro bagira ku kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cyose.
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Ishuti izijwi rya Amerika, mukanya gato turasoza ibiganiro byacu, ariko mureke mugenzi wacu abanze muri make atwibutse amakuru avugwa ku isi muri uyu mwanya.
Urakoze Etienne, namwe inshuti mwakurikiranye amakuru twababwiye. Twabamenyesheje ko abantu bikekwa ko bagwanya ubutegetsi bishe abantu 12 canke barenga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu vyiyongeye ku bwicanyi bw'abantu amajana n'amajana mu mezi arangiye. Ku yindi nkuru twabwiye ko twabamenyesheje ko abantu bitwaje ibigwanisho bafashije abanyororo barenga 200 gutoroka ibohero mu gihugu cya Nigeria mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ryashiriye ejo ku Imana. Ugutoroka ibohero kugira inshuro ya gatatu mu gihugu cya Nigeria kuva mu ntango z'ukwezi kw'11. Ivyerekeye watumye ico gitero kiba kuri iryo bohero ntibitomoye mu rwiheza abanyororo 300 canke barenga baratorotse ibohero mu ntara Ikiti, mu gihe abandi banyororo 144 batorotse ibohero ryo mu ntara ya Kogi. Ku yindi nkuru twabwiye ko abaharanira agateka ka muntu mu gihugu cya Siriya batangaje ko indege z'ingwano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika murantunga za Leta ya Siriya zagize ibitero 8 canke birenga ku bagwanyi bo mu Islamic State bateye ikibanza cya gisirikare gikomeye. Ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu mu gihugu cya Siriya rifite icyicaro mu gihugu cy'Ubwongereza, Observatory for Human Rights, ryamenyesheje ko inteko z'igihugu cya Siriya n'abagwanyi bashyigikiye Leta ya Siriya bahagaritse icyo gitero cyagizwe mu kibanza cya gisirikare cya Deir ez-Zor. Ku yindi nkuru twabwiye ko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika agiye gushikiriza amabanga yiwe Chuck Hagel, yabwiye inteko za Amerika zikiri mu gihugu cya Afghanistan ko zifise ibibazo zitegerezwa guhangana navyo naho abakozi bazo akazi kabo kazoba vuba ako kumenyereza inteko z'igihugu cya Afghanistan aho kugwanya abatalebani. Chuck Hagel aherutse gutanga imihoho mu mabanga yiwe mushikiranganji ajeje kwivuna abansi.
Turamushimiye mugenzi wacu utwibukije amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri uyu mwanya. Abakomeje kutwumva namwe kandi inshuti zacu mutwumva buri munsi, iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ntimuve kandi ku maradio yanyu. Mukanya gato murakurikira ikiganiro dusangira ijambo kimara hafi iminota 30 yose. Nongeye kandi kubifuriza umunsi mwiza. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Thank you.